bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye n'ijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe giye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo, tukayahera kuyagezwa hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, reka tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Muri Tanzania, abakuru b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu basavye leta guhinyanyura ibwirizwa shingiro kugira haboneke ubwisanzure ku rubuga rwa politike. Ni nyuma yaho Perezida Samia Hassani asabiye abanyetanzania kumuha umwanya ukwiye wo kubanza gukemura ubwa mbere ibibazo by'ubutunzi. Tanzania igengwa n'ibwirizwa shingiro ryo mu 1977 ryashyizweho ryisunze ubutegetsi bushingiye ku mugambi umwe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barenegura bavuga ko ryorohereza umugambwe uri ku butegetsi CCM. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'ikigo kijejwe kugwanya COVID-19 yaragabishije ku bwoko bushasha bw'uwo mugera bwiswe Delta buriko burarandagata muri ico gihugu. Mu nama n'ubuyobozi bwa OMS ku mugabane wa Afrika, Jean-Jacques Muyembe yaragabishije jo kuwa kane ko ibitaro byarengewe n'abarwayi hamwe n'uburuhukiro bw'abafuye bwuzuye. Afrika yari igifise agahengwe ubwiranije n'ibindi bice ku isi, ariko abandura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bariyongereye mu kwezi guheze, kandi ubwoko Delta bwanduwe na 84% kw'ijana. RDC yaronse abanduye bashasha 112 mu masaha 28, barimwo 76 banduriye ku mugwa mukuru Kinshasa. Ibitigiri biciye bishika ku 41,350 bamaze kwandura, hamwe n'93 umaze guhitana muri ico gihugu. Mu gihugu ca Ethiopia, ishirahamwe ry'abagiraneza ERC ryavuze ko ikiraro kiri ku ibarabara rikuru ryacishwamwo imfashanyo zija mu ntara ya Tigre casambuwe. ERC rifise icicaro i New York ryavuze ko kubona ico kiraro ciswe Tegeze carabomotse bisigura ko bigiye kugorana gushikana imfashanyo ku banyagihugu basinzikajwe n'inzara muri ako karere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu ku mugabane wa Buraya, ishiramwe rya Buraya ryarashyizeho ubuhinga bwa telefone ngendanwa bw'icemeza ku banyagihugu bo mu bihugu by'uwo muryango bacandazwe COVID-19. Uburenganzira buzotuma ukunguruza abantu n'ibintu byoroha kubicandagishije incanco zose zisabwa. Ubuhinga bwa telefone bwiyongereye ku kindi cemezo cy'urupapuro uwo muryango uza waramaze gusohora, kandi bikazotuma ta wicandagishije afise ibyemeza azosubira gukumirwa mu kibanza cya wenyine kuri uwo mugabane. Mu kiganiro n'abamenshi makuru i Bruxelles mu Bubiligi, umuvugizi wa komisiyo y'umwe bwa Buraya Christian Wigand yavuze ko ibihugu 26 byo muri uyu muryango cyatangwe gutanga izo seritifika kuva ku munsi wa kanejo. Abanyagihugu barenga 2,200,000 bakaba bamaze kuzironswa. Mu gihugu cya Canada, abantu hafi 1,000,000 barahungishijwe mu burengero bw'icyo gihugu ejo ku munsi wa kane. Abategetsi bavuze ko byatewe n'umuriro uri kuratongora muri ako karere. Umuriro watewe n'izuba rimena imbwagahanga iri muri Amerika na Canada. Intara ya British Columbia imaze kubamwo imiriro itandukanye 62 mu masaha 28 nk'uko bishikirizwa n'abategetsi baho. Igisagara cha Lytton kiri ku birometero 250 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Vancouver kimaze gutakaza amazu n'inyubako bitari bike.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nungire ndabashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho Uburundi n'u Rwanda vyaraye birumanije imyaka 59 iheze bishikiriye intayi y'ukwikukira inyuma y'imyaka irenga 5 imigenderanire y'ivyo bihugu icumbagira impande zose zumvikanishije ko hageze kwicuka gisubira kuba nka mbere.
Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples.
Uyu n'umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente muri make ahagira ati sinkekeranya ko twese twiteguriye gukora kugira ngo twongere tunagure imigenderanire y'ubugenzi no gufashanya vyahoze hagati yacu kuneza y'abanyagihugu bacu. Ngirente niwe mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu Rwanda agendeye Burundi kuva mu 2015 turabigaruka ko handi hato rero mube hafi y'amaradio yanyu. Nende uche kumasonga nkitangura wa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko hagiye gutangura igice n'ibihe bishasha hagati y'igihugu ciwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda hari mu birori byo kwibuka imyaka 59 iheze u Burundi bwikukiye byitabiriwe n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye muri bo harimwo Edouard Ngirente umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda. Inkuru ya mgenzi wacu Elo Julikaneza.
Ibirori byo kwibuka imyaka 59 iheze Burundi bwikukiye byabereye ku kibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari cyahoranye izina rya Rwagasore yarondeye ntayo kwikukira kugeza mu mwaka 2019 wahoze arangoye Burundi Pierre Nkurunziza gihindura izina. Mu bashyize biteka harimo umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Central Africa Faustin Archange Touadera wa Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka kugendera yimikwa amabanga intumwa z'Ubuganda, Tanzania na Kenya hamwe rero n'umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente. Mwijambo ashikije Barundi n'abanyamahanga ba mu gihugu Perezida Ndayishimiye yasavye Abarundi kwirinda amacakubiri ukwasa kose no kwankiriwe wese yobagunga yibutsa yuko amabi hamwe no kudatera imbere kw'igihugu vyatewe n'abakoroni. Aha wikaze umushitsi yavuye mu Rwanda Ngirente yashimye kuvuga mu Gifaransa.
Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous monsieur le président pour renforcer
ngomba kwibutsa ubushake bw'u Rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa president mu gutsimba tazimigenderanire yacu. Ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti yasanzwe no gufashanya kubw'ineza y'amahanga yacu. Igihe kirageze cyo kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama
parvenir à la prospérité au développement durable.
Niko Ngirente yavuze yabona no kwibutsa ko yaje mu birori nk'intumwa ya Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda kumugereza ubutumwa kuri Perezida Kagame hamwe no kumushimira cyane maze yizeza ko agiye kugura urwa kindi gice cy'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi.
Nimwaba mubibona neza Abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya. Icyo nagira ndababwire ni kimwe, icyo nagira ndabamenyeshe ni kimwe, mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kumwe, icerekwa n'ikibona, ikibwirwa n'icumva. Kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe na karenge. Kubona rero no munsi mutuzaniye akarenge birafise icyo bisigura twabonye kandi twumvise turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Uburundi n'u Rwanda turizeye yuko tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Ubu ni umwizero yuko kiya gitabo twari tumaze iminsi twandika tukiya tukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi cy'icyo gitabo twavuga tuti buce bubwuzure bushasha. Turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike. Abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo kwifate nk'uko ibihe bimeze.
Imigendane hagati y'Burundi n'u Rwanda yatosekaye mu 2015 ubwo umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari. Ibyo bihugu uko ari bibiri byagumye byagirizanya kubikiranira abansi kugeza mu mwaka uheze mu kwa cumi, aho abashikiranganji imigenderanire bahurira ku mupaka wa Gasenyi Nemba bari kumwe n'abaseruka ibisata by'iperereza mu gisirikare, maze hakomeza kuganira ku mpande zose. Perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko ashimishwa no kubona ubumwe bwa Buraya imigenderanire yatosekaye ico gihe nyene buriko bushaka kwiyunga n'igihugu we asabye yoshira hamwe kudashira mananiza mu biganiro bari ko baragiranira. Eloje uri kaneza ijwi rya America.
Eloje yisabukuru yo kwikukira Burundi wisangiye n'u Rwanda abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu ejo aho Rwanda rwarumanya iyo myaka 59 barasohoye urwandiko barungikiye President Paul Kagame. Ubwo rwandiko abarushize ku mukono basiguye ko rwo kwisungwa gushikana urwanda kuco bise icizere cejo hazoza. Victoire Ingabire, umukuru w'umugambwe Dalpha umurinzi utaremerwa n'amategeko, n'umwe mu basinye urwo rwandiko ararugaruka ko mu kiganiro na Venuste Nshimiyimana.
Urwandiko twamwerereje gutajya 23 za Kamena kwezi gushize, ariko nta kintu aradusubiza, turacyategereje.
None se muri makeya ni iki mwamubwiraga?
Urwandiko twanditse na Metro Ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho, tunategura ejo hazaza heza. Ni urwandiko rukuyemo ibibazo bitanu bikuye mu ngingo eshanu tubona bikomereye igihugu cyacu kandi bikuriye kwigwaho. Hari ikibazo kijyanye na politike, twashyiraho inzego z'ubuyobozi zihituze buri munyarwanda wese. Hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubuhariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu. Hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Hari n'ikibazo kijyanye n'iterambere rya uko iterambere ryagera kuri buri munyarwanda wese. Ibyo bibazo rero ni ibibazo byigezwe no kwigwaho FPR kimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'1999. Ibyo bibazo babyizeho, ariko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana, tukavuga tuti nyuma y'imyaka 22 birakwiye ko Abanyarwanda tukongera tukicarana tukiga ibibazo twabikemura burundu. Ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo, itegeko nshinga ingingo ya 10 agace ka 3 turavuga iti Abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu twicara hamwe tukabiganiraho tukishakamo ibisubizo tukabondera igisubizo. Niyo mpamvu twamusabye ko ibyo bibazo rero kwa yafata umwanya akabyiga, cyane ko tunasanga aramusabyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu, byaba ari umurage mwiza asigiye yabahaye igihugu cyacu u Rwanda, inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge Abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku butegetsi hameneka amaraso, ariko yabahaye igihugu murage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku butegetsi nta maraso yongera kumeneka.
None ibyo biganiro uvuga byo kwicana na Perezida wa Repubulika mukaganira ku bibazo byugarije igihugu, ko adahwema guhura n'Abanyarwanda, ko abimishyikirano myinshi Abanyarwanda bagahura bakaganira, bizaba bitandukanye n'ibikorwa buri munsi Abanyarwanda biga ku bibazo bibareba?
Nibyo, murakoze. Kuko hari ibiganiro byinshi nkuko nemeza kuvuga icyo cyo kiganiro gikomeye cyabaye mu 1999, nicyo tunifuza ko cyaba nk'icyo, ngira ngo wenda murashaka kuvuga bira biganiro biba by'umushyikirano biba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 12 umunsi umwe cyangwa iminsi 3, aho usanga mu by'ukuri abahura bakaganira, ni ba bandi baririmba indirimbo imwe bakikomera amashyi bagatera bakaniyikiriza. Birakwiye ko byaba ibiganiro byagutse, nkuko nemeza kuvuga mu kanya itegeko nshinga rirabyemera ko Abanyarwanda bahura mu biganiro byagutse ntagire uhezwa, Abanyarwanda twese tugahura kandi no twiga kuri bya bibazo twavuze mu itangazo. Ibiganiro biziri imbereka nta kubeshyana, nta kuryaryana, nta gukoma amashyi ngo turenzeho, ahubwo tukavuga tuti iki ni ikibazo, kuko dufite ikibazo cy'imiyoborere. Icyo kibazo cya politiki nakivuze no muri 1999 barakize kandi bamaze umwaka wose bakiga, ariko icyo kibazo n'uyu munsi turagifite. Reka ntange mu rugero, hari icyo ntubize mu 1999 cyo guca urwikekwe mu Banyarwanda, ariko n'uyu munsi nyuma y'imyaka 2022 bize kuri icyo kibazo. Icyo kibazo n'ubu ngubu kiracyari, hari cyari urwikekwe. Twicara no nk'Abanyarwanda tubwizanye ukuri kuki urwo rwikekwe ukomeza kutubamo, kandi igihe tugifitanye urwikekwe hagati yacu nta mahoro tuzagira. Umupaka ufunze hagati y'u Rwanda Uganda hagati y'u Rwanda n'u Burundi igihugu cy'u Rwanda kikaregeje bihugu gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu gihugu cyacu iri rupapuro rurajya no mu mujyo w'icyo umuryango w'abibumbye uri mu gerageza gukora mu bihugu byo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari gushaka uburyo ibyo bihugu byagiramo ibiganiro hagati mu bihugu imbere bakagirana ibiganiro abatuye ibyo bihugu kugira ngo bumva bashaka umutekano kuri abo bantu bashora intambara ku bihugu byabo kandi abantu bashora intambara ku bihugu byabo bava mu mpunzi urumva rwo ikibazo cyarizweho ariko niyo umunsi kiracyahari
Victoire Ingabire urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe umunsi mwiza
tuvuge imigwi ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika
Bakunzi bijwi rya Amerika
Ku itariki ya 16 y'uko kwezi kwindwi radio yanyu ijwi rya Amerika
Izuzu z'imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
Amakuru yizewe yimama agasana imitima ijwi rya Amerika
Ni sabukuru twifuza ko mwese mutwumva imisi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika
basabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kwijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore bane b'abanyamurenge n'umusore umwe barishwe barashwe n'igisirikare cha Kongo gikorera mu minembwe muri territoire ya Fizi turi mu ntara ya Kivu yo mu manuko bw'ico gihugu hari mu ijoro ryo kuwa kabiri inkuru tubaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari uvira
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage bo mu minembwe bari bavuye gufata imirambo yabo babyeyi baraye barashwe bemeza yuko abagore barashwe ara muri lokalite y'Irundu bari bavuye mu gitaramo bamazemo iminsi ku kiziba cyo gusengera amahoro ndetse no gusaba ko igisirikare cya Kongo cyarekura Rutebuka Bonfisi ufunzwe kuva mu kwezi gushize kubera icyake ko cyo kugura ndetse no gutunga ibigwanisho bikino mitabu n'umuyobozi wa lokalite y'Irundu n'agahinda kenshi ashinje igisirikare cya leta gikora muri brigade ya 12 ikorera mu minembwe kurasa ku mugaragara abagore barimo n'umukecuru w'imyaka 78
abaye cyo kumugoroba batashwagiye mu rugo bahura na ingabo nyine za Kongo barasamwa abadamu bane n'ubundi musore bamusanze yicaye mu ntwano muri centre nawe bahita bamurasa arafa nyine dufite imirambo itanu turi hano kuri munisiko twaje kureka akarengane kacu icyo tuzira ntitukizi twatakiye amahanga ntibatwumva twatakiye leta ya Kongo ntiyatwumva tubuze uko tugira
Serukiza Ndinzi avuga yuko muri abo bagore bishwe barashwe harimo umukazana wabo usize abana bane
umuntu wacu ni Nyantabara Nyantonesha ni izina yarashwe mu mutima yashize abana bane abahungu batatu n'umukobwa yaravuye gusenga ku kiziba atashe ngo agere mu nzira aho bahura n'abasirikare barabarashe bamurasa mu mutima ngo tubure ukuntu twageraga nijoro kubera nyine ko nta mutekano none niho twahageze mu gitondo dusangaga imirambo iraho umurambo w'uraho
Nasingizwa Benigne n'umwe mu bagore bagarariye abandi mu minembwe asobanura yuko bamaze iminsi basaba ubuyobozi bwa gisirikare kubakemura ibi bibazo bafite by'umutekano muke ariko kugeza isanti birakunda
twagiye kubona General Yave tugiye kumusaba audience aratubwira ngo nta mwanya afite wo kuvugana natwe ngo abahungu bacu ngo bamushyire umusirikare we ngo ari mu kiriyo turamwanditse twebwe nk'abazeyi twari dufite ijambo tuje kukubwira bakagombye kutwakira atubwira ngo se mwakuye nimero yanje hehe n'agasuzuguro kenshi aratwirukana turataha tumaze gushika dutangarira abagore ko bagomba gutaha bakaje muhira nyine basanzwe bataha kuko twari dufite igiterane cy'amasengesho twakoze sitini yo gusenga ntabwo twageze marche y'iri ifite desordre icyadutangaje gushya tugishika nuko twatangiye kumva amasasu menshi mwanya yatubwira ko hari umusore urashwe upfuye turatuzi ko ari wapfuye ariko buhaye buca mu gitondo baguma gutaka ko abantu bose babuze.
Ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Didone Kasereka atubwira yuko ataramenye amakuru neza kuko ibyo bintu byabereye ari kure n'aho ari, ariko atwizeza yuko namenye amakuru aza kuyatubwira. Gusa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, umuyobozi mukuru wa brigade ya FARDC ya 12 ikorera mu Minembwe, General de Brigade Opia Patrick, yakiriye abatware bo mu Minembwe abasezeranya ko abasirikare bakoze mu makosa bazaburanishirizwa imbere y'abaturage. Ndahinda Karojo n'umuyobozi wa karita ya Kivumu.
Bemera ko ari abasirikare bicanye, arabyemera rwose neza. Yabyemeye ko ari abasirikari, yavuze ko abasirikari babiri ari umwe batabiri kwa Muhimba, abandi babiri ari umwe batabiri kugeza. Yavuze ko ejo bazahana, atubwire ngo abaturage kuko ejo bazabahana ku mugaragaro.
Kuva tariki ya 12 y'ukwezi gushize habayeho umwuka mubi hagati y'ingabo za leta n'abaturage b'abanyamurenge batuye mu Minembwe, nyuma yaho wafungiye Rutebuka Bonfisi n'umugore we Penina Konsore bashinjwa icyaha cyo kugura ndetse no gutunga ibigwanisho. Mu cyumweru gishize hari umusirikare wa leta wishwe arashwe n'abasore gisirikare kivuga ko ari batwigwaneho na gumi n'ubwoko bw'abanyamurenge ahantu hitwa mu Muzinda. Nyuma y'iminsi ibiri abasirikare nabo bica barashe muri centre ya Minembwe umusore w'umunyamurenge wo ku Kabingo. Muri kino cyumweru kandi hari umusirikare warashwe arakomeretswa n'abantu bataramenyekana agiye kuvoma. Veda Singabo ku bwa Radio y'Ijwi ry'Amerika uvira mu Tara kivuye. Bakunzi ba Radio y'Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mukanya turava duhana gahindukira ariko imbere kugahaya nareka dusubire gato mu gihugu cy'u Burundi, aho leta yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa Terrar. Abacukura inzahabu nabo bahawe gasopo ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye. Idonido y'ibi byose na mgenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Umushikiranganje w'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow yimba ubutare bwa Terrar mu Gifaransa ahitwa Mugakara mu ntara ya Bujumbura, ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe. Umushikiranganje Ibrahim Wizeye yanditse mu ikete Ijwi rya Amerika rifite ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Iyo sosiyete y'Abongereza yagirizwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa Terrar, kubudandaza no guterera mu kigega cya leta. Ayo makosa umushikiranganje wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka. Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cyane cyane ubwa Terrar yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze.
Tugiye kubishyuza ubwa mbere hace nk'imyaka ibiri itatu nko mu Gakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonga. Twabwiye ati mwe ko ku mwaka niba uri mwabwirizwa gutanga contribution $500,000 by'amadolari. None ko imyaka ineza atacyo muratanga mugabo twumvirije bourse yabo y'i Londres tukumva bavuga Terrar z'i Burundi mugabo zikavugwa Londres dushise ngaha mu Burundi tukabura ikintu ku nkoko tuvuga tuti rero ntimusubire nta na jean ntizogenda tujya tubona abasha barahiye cyo ngo ahubwo twari twimirije ngo ku exporta ngo itoni 75 kuri 7 ngo mu ndwi za ngo twexporte ngo itoni 100 ngo none ibintu bizoca bikomera. Kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko exporta mwatubwiye yuko atacyo mwaronse ati mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa nta kintu nakimwe musubira ku export
kuri mikro y'ijwi rya Amerika ishami Oricom rwanye biturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa adakurikijwe amategeko. Gabriel Fyidi atwara Oricom aributsa amasoko iryo shami heruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimbo butare ko arimo ubunyonyezi
ibi byo gutanga ama pasiporo impapuro z'inzira n'izindi ibi bita impusha zo kugendesha imodoka controle technique no kuvuga gusuzuma ku imodoka zikomeye aha no canja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira ja kuri compte general de tresor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu casterite wolframite ibi bijanye na terre Korta na nikere inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro clientelisme favoritisme nibindi
n'umushikiranganje wa mbere aremeza ko atabiharuro kanoni bihari byerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu avuga ko harimo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri
nabiharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu Burundi ubutwara bahaya amamizandomeri kubahagarika bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'u Burundi bayuguruye bakayisigirangaye tukabura nivuje gufurira ivyo binogo kuko uyakwera n'inzembe niko no
abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane y'ubutare byasobigwamo maze amategeko agakurikizwa kuneza y'igihugu
usanga leta n'abanyagihugu atandukanye bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu byosubigwamo dushimira umukuru w'igihugu kubona yafashe ingingo yo kubihagarika ibi byo gukingira itunga ry'igihugu twikifuza yuko co bihogwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirigwa Burundi bwa amafaranga yacaja nta wuziya ahariho
isosiyete Rainbow yeshuye umushikiranganji ko yemeye ingengo yafatiwe gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba. Uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa Terrerare mu Gifaransa mu mwaka w'2015 ikinyamakuru cyitwa statista.com candikirwa mu Budagi gikunze gucira habona ibiharuro bifatirwa ko cane cane ku butare cerekana ko mu mwaka w'2019 Uburundi bwari mu bihugu 9 vya mbere ku isi biri mu butare bwa Terrerare bwinshi muri Afrika kikaza mu kibanza ca mbere. Abagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma Uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kaba ni nonga haduce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro bari kumera Jewe Diane Ninahazwe yakoze Edirwema yaraduhagarikiye hamwe na Fasila Gebehu yavyegeranije. Mu kubasezera rero tubatumire mu bindi biganiro biri imbere muri vyo harimo muri isanga muzagukurikira igice cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi naho ubutaha rero zacu mugire weekend nziza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi
yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza, icyo tukona.